Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese dutaramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki 28 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Kwego dusaba ko badutunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tubayeho turi impfubyi bakubahiriza n'uwo muntu aturetse.
Uyu ni umwe mu bantu baba mu kigo kirererwamo impfubyi muri komine Musigati intara ya Bubanza. Aratakambira abashinzwe umutekano ngo barekure Mufurera atwara icyo kigo yatawe muri yompe. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse ndamwe mwese muduteze amatwi. Mu gihugu cha Libya, kajugujugu yaritwaye abagize leta ishimikiye ku idini rya Islamu yaragize isanganya hafa abantu bashika 9 juku ku munsi wa kabiri. Iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya Almaya ntiharamenyekana igitigiri cy'abari muri yo, ariko abategetsi ba Libya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka. Abayisilamiste bagiriza abakeba babo bari mu yindi leta iri Tobruk ko aribo barashe iyo kajugujugu, abo nabo barabihakana. Igihugu cya Libya cyariciyemo rero leta zibiri, imwe yafashe umugwa mukuru Tripoli, iyindi yemewe n'amakungu yahungiye mu buseruko bw'intara ya Tobruk inyuma yaho perezida Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Mu gihugu cya Tanzania, ibiharuro vya mbere vyasohotse jo ku munsi wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu biha ikibanza cya mbere John Magufuli yatanzwe n'umugambwe CCM chama cha mapinduzi uri ku butegetsi. Muri ayo matora kandi biragaragara ko abaminisitiri bakomeye ba leta bahurikiye mu runani rw'abatavuga rumwe na leta rwagiye hamwe mu matora baratakaje intebe, naho bataraheza neza guharura amajwi yose. Ibiharuro vyerekana ko ayo matora yabaye ya mbere aho umugambwe CCM chama pinduzi nabo batavuga rumwe bababana mu majwi, ibitigeze bibaho kuva Tanzania kironka intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962. Naho ayo matora muri rusangi yaratekanye, harabaye imigumuko hagati y'imigambwe y'impande zibiri zigwanira ubutegetsi muri Tanzania no mu izinga rya Zanzibar. Umugwi ujejwe gutunganya amatora wasavye imigwi yose gutekana no kurindira ko hata tangazwa ibiharuro vya nyuma mu byavuye mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste mu bihugu vya Syria na Iraq, mbere bishobotse bagakora n'ibitero byo hasi. Ivyo byamenyeshejwe na sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter ejo kwa kabiri igihe yabibwira umugwi w'abakenguza amateka baraba ibijanye n'intambara zibera mu karere ka Syria na Iraq biherereyemo. Ash Carter ati, mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bagwanira hasi dukora, ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwansi aho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora igihe twabohoza imbohe 70 muri Iraq mu minsi iheze. Ash Carter, sekretari ajejwe kwivuna abansi, yabwije ukuri abakenguza amateka ko umuhari wa leta ya Islamiste ubagoye kugwanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yateye ivyatsi bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo bitero vyabaye kuwa 23 na 24 k'uyu mwaka uku kwezi byatumye abantu 42 bahasiga ubuzima, abashika 100 barakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Nigeria. Ivyo bitero vyabereye ku musigiti wo mu gisagara ca Yola kiri muri leta ya Adamawa ku musigiti wa Maiduguri no mu bice bindi by'ico gisagara. Ivyo bitero vyatumbereye abakristo n'abamizirima badahuje ivyiyumviro n'umuhari wa leta ya Islamiste. Abantu bashika 360 aho ni mu gihugu cha Afghanistan nico gitigiri kimaze kumenyekana cy'abasize ubuzima muri ca kinyamugigima giheruka muri Afghanistan na Pakistan. Abatabara abantu bariko barakora ibishoboka byose kugira bakure ibibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake. Agace kasinzigaye cyane ni mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bwa Pakistan, aho honyine igitigiri cy'abahasize ubuzima kimaze gushika ku bantu 222 n'abarenga 1000 bakomeretse. Mu gihugu cya Afghanistan rero, Perezida Ashraf Ghani yamenyesheje akoresheje bwa buhinga bwa Twitter ko ejo ku munsi wa kabiri igitigiri cy'abapfuye kimaze kugera ku 115 n'abashika 558 bakomeretse mu ntara 9 z'ico gihugu. Muri abo harimwo abakobwa b'abanyeshuri 12 bafiriye mu ntara ya Takar mu gihe bari mu musunikano hamwe n'abandi bagerageza kuva mu ishuri barimo. Abakora ibikorwa byo gutanga ifashanyo bamenyesha ko bizobatwara igihe kugira bageze ifashanyo ku bazikeneye bose.
Urakoze Aloyce Makuru heje kudushikiriza. Abantu bane baratowe bishwe ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo, hanyuma umupolisi nawe arakomereka, hari kandi n'imodoka yaturiwe. Batatu muri bo baguye mu bitero byabereye mu mazone ya Cibitoke na Kamenge ari muri aruko gisagara ca Bujumbura. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Turi kibarara gicenda muri zone Cibitoke commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abakenyezi bahaba n'abandi bako mabarabara hegereye bariko baririra umusore yitwa Abdul w'imyaka 22 yahitanywe na grenade kuri uyu wa mbere mu kajoro. Uwo mukenyezi atubwira uko byose byatanguye.
Haje umuntu mu barabara hama yarafite inkota, abapolisi baza kugira ngo bamukureho, abantu benshi baraza gushukamiriza. Hama twebwe duca twari duhagaze kuri kiyosike duca tujya mu rupanga duca twumva amagrenade aravuze. Hanyuma abapolisi baramuhamagara bati ngo nutore umuntu umutware kwa muganga. Ca mpita nabo muri kazino n'undi mutama ari hano duca tubara kwa muganga.
Amagrenade ntimuzaho yavuye?
Oya, tuzi yavuye. Njye nari mu rupanga bisaba amahoro kugira ngo tuze turaryama dusinzira, abana ntibasinzira, n'ababyeyi urabona bose barahekuka. Dusaba namaho.
Abdul yari umwana w'impfuvyi yararezwe n'umuryango w'impunzi z'abakongomani baje mu Burundi mu mwaka w'2003. Muri uwo muryango ubwanwa bwari bwafutse umunwa.
Birababaje kubona yuko muri imisi abantu barafa. Ibyo tusaba gusa, tusaba amahoro. Twebwe ndi turi bamwe ba politike bafa ibyo n'ibijya, ariko tusaba yuko buduha amahoro. Ni ibintu bitangaje gose. Turasabye ubutungane cyane cyane n'ubukorera bukore kwa abantu bose bari ko arica abandi babasanga mu mazu bakabica, kandi umwana n'umwana w'ishure. Ni ibintu bitangaje gose. Ndituzi ko Imana yamaze kutwibagira. Vraiment Imana yamaze kutwibagira. Nibyo tubona ku Burundi ubu bushitse ubunyene, ndituzi ko buri hehe.
Iruhande ya Abdul hari n'uwundi muntu yishwe mu Cibitoke nyene. Abanyagihugu baho bavuga ko barambiwe n'ukwama barahamba babo mu masasu n'amagrenade yumvikanye mu Cibitoke kuri uyu wa mbere ku muhingamo no mu ijoro. S'abantu gusa bahaguye, hari n'imodokari yaturiwe. Nyeneyo avuga ko ubuzima bwiwe busa n'ubugiye guhagarara kuko iyo modoka y'itagisi ariyo yaritunze umuryango wiwe.
Ntibigiye koroha kugira ntungu umuryango n'imibereho yanje. Nari nsanzwe ntunzwe n'ako kazi nyine k'ubushoferi. Iyo modoka nayo nari nayatse kredi, niho nari mpeza kuyiriha. None ubu nari mfite abana batatu biga, ubu bagiye kwicara, nanje nicare, urumva simbona ingene ngiye kuba. Niyo modoka niyo nari nasabye kredi niho nari ngiheza kuyiriha. Urumva ubuzima busa n'ubuhagaze nyine. Nk'ibyabaye ko twari mu nzu, igipolisi nicyo cari mu ibarabara co nyene, hama natwe baduhindiye mu nzu twese, hama mukanya nkatambona barenganye imodoka iri kira ku mwotsi. Urumva aho simbona iyo nohigira ko ntawe mbona umengo novyagiriza. Cyo nosaba nuko nosaba leta ko yo dushira haba ngene badushobora gukingira abanyagihugu.
Turetse muri zone Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura, amasasu yarumvikanye kandi no mu mumanuko muri zone Musaga. Aho ku Musaga kuri uyu wa kabiri mu gatondo hakaba hatowe ikiziga cy'umuntu atamenyekanye yaraboshwe. ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone Kamenge mu buraruka bwa Bujumbura nyene hatewe ikigo Centre Jeune Kamenge nkuko vyemezwa n'igipolisi ico kigo c'abapadiri gisanzwe gifasha urwaruka ahanini mu bijanye naho rusomera ibitabo ibibuga vy'inkino hamwe n'izindi nyigisho nk'umuziki n'ibindi iruhande y'ico kigo hasanzwe hari kirindiro c'abapolisi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko muri ico gitero cabereye kuri Centre Jeune Kamenge umupolisi umwe yahakomerekeye n'undi musivile hongera hafatwa umwe mu bari baje gutera ku ibarabara ry'umunani yegereye kuri Centre Jeune Kamenge abahegereye bemeza ko hari undi muntu yahaguye aya makuru ariko ntiyemezwa n'igipolisi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Umufurera rongoye ikigo kirerwamwo imfuvyi muri commune Musigati mu ntara y'Ubanza yarahagaritswe tubahirijwe utungane aho ni nyuma yaho avuga ko ku munsi wa mbere yakubiswe na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD barongowe n'icegera cy'umukuru umutumba Bukinga. Inkuru dushikirizwa na Evariste Nziko Banyanka.
Fure Nkakarutimana Onesforo avuga ko kumuhingamo w'uyu wa mbere yabonye bamwe mu mbonera kureza CNDD-FDD ziri kumwe n'icegera cy'umukuru w'umutumba baje kumusaba umuntu basanzwe bakorana mu irerero ry'imfuvyi riri ku mutumba Bukinga bavuga ko ateye amakenga uyu abishuye ko atababaha akavuga ko atari mushasha muri ako gace kuko yarahamaze amezi abiri
mu bisanzwe twebwe ukuntu dukora nabariho bose murabona ko ngaha muhasanze abantu bakeye twebwe tuguma duhindura yarahamaze amezi abiri kandi abahaba bamubona amaze kumara amezi abiri hari igihe ashobora kuhava akagenda gakorera nk'ibujumbura ashaka akagenda igitega no kuvuga n'ubundi abandi turi kumwe bari igitega nubiyo ntababuza ati tekana bose baba bamaze gushika ngaha nabwe ati nimurinde ikibazo turagikurikirana aho cyanke niho tuzakibabarira naye ahandi ho niho turi kumwe dusangiye ubutumwa bwo kureba abo bantu
cyusaba rero kugira ngo usubire mu rugo ni gihe
nti nuko nosaba abantu bajejwe intwaro ko bogerageza bakadufasha twasubira mu rugo kandi bagacako bakavugana nabo bantu kugira ngo umutekano wacu wubahe
kwa mubaji gituma yaranse kumubaha kugira bamenye ikimugenza. Furea Ntakarutimana Onesforo yatwishuye ko muri no minsi bitoroshe gutanga umuntu kuko hari abanyuruzwa muri ubwo buryo bwaca bagatorwa ari biziga. Uwo mufurera nabo bana b'imfuvya yareze biriwe kuri uno wa mbere imbere y'ibiro by'inyamirama bimusigati gutaka ubutungane ariko uwagirizwa ko yari ku isonga ry'abakubise uwo mufurera ntiyigeze ahonyuza ikirenge naho igipolisi cyari cemeye kumurondera. Abo bana biriwe inzara nk'uko bavyivugira basaba ko uwabareze atobandanye guhohoterwa kugira abashe kubafasha. Narya ari imfuvyi sinayiguriye Justin n'umwe muri abo bana.
Tumaze gushika ngaha ku commune ku gipolisi baratubariye ngo nidutahe kubera muhira atanu umwe yari yahasigaye kandi nabari baturongoye bari ngaha. Tumaze kubona ko atanu umwe hari atawe twaba tugiye bamaze no kutwirukana bace badusabira indaro twaraye mu muhana hafi ya nyene muri Vyi. Kwekwe dusaba ko botunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tubayeho turi imfuvyi bakubahiriza n'uwo muntu atureze.
Bamwe mu babanyi ba Furea Ntakarutimana Onesforo baremeza ko ariko aratotezwa kuko atari rya mbere yakira abantu baza kumufasha kurera izo mfuvyi bivugwa na Minani Antoine.
Reka twebwe abo bantu bamabaza nk'uko nyine nabivuze bamwe bakagenda abandi bakaza mugabo tukamenya yuko abo bantu baza mu cyo kigo ari abo bafashanizo kenshi mbere twakunda kubona abigeme. Nuwo nyene iyo misi yaramaze urumva bakorana muco kigo nyene ariko nta bandi bantu benshi twakunda kubona bahatse.
Umustandiri wa commune Musigati yabwiye ijwi rya Amerika ko yumvise ivyaraye bishikiye umufurera Jean Bosco Nduwimana amusaba gusubira mu rugo afise amakenga naho agasaba ajijwe umutekano bamucungera ku kibazo cy'uko yakubiswe yoheza kitura ubutungane bukamutunganiriza nk'uko umustandiri wa commune Musigati abandanya bivuga. Muri commune Musigati mu ntara y'Ubanza Evariste Nzikubanya nka ijwi Amerika.
Mu Rwanda hagiye gutoranwa abantu biswe umurinzi w'igihango bazotoranwa ubwa mbere na mbere mu mihana kugeza ku rwego rw'igihugu. Abazotorwa bazokwambikwa umudari w'agashimwe bakazofatwa kandi nk'abantu bakarorero bagaragaye mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo abantu bazabatoranijwe nk'umurinzi w'igihango bazahabwa ishimwe. Ku ikubitiro abazatoranwa hazifashishwa uko bitwaye cyane cyane bashingiye kuri gahunda y'umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bagendeye mu bihe byo kuva mu mwaka w'1990. Ibikorwa birategurwa n'umuryango Unity Club uyobowe na Madamu Jeannette Kagame ubu ukabufatanije na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo basobanuriraga inteko ishinga amategeko imitwe yombi iby'iki gikorwa madame Monique Nsanzabaga n'umuyobozi wa Unity Club wungirije yavuze bizagenderwaho mu gutoranya abantu
tubonamo ingere nyinshi z'abantu ababashije tijandika muri genocide ahubwo bagakiza abantu tubonamo ababashije gutera intambwe yo kubabarira shaba kubona mababashije gusaba imbabazi noneho bagahinduka bahindutse bakagenda bakora ibikorwa byiza abo bose nibo twita barinzi b'igihango aba nabagenda batwereka ngo burya birashoboka burya ntaga ari igitekerezo gusa burya si ibintu bihanitse ntashyikira ahubwo ni ibintu bya buri wese ndetse bamwe tuvuga ngo ni ntamenyekana cyangwa se ntago ari abantu bafite urwego bagezeho ruhambaye ugasanga bakoze ibikorwa buri wese areba akabona biramwigishije
abazatoranywa kuva ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'igihugu bazemezwa bazajya bahabwa imidari y'ishimwe hari bamwe mu badepite bibajije umunsi abatoranijwe bazagaragaraho kwitwara nabi uko bizagenda
twavuze ko ari umuntu abashobora kwibeshya ariko none iyo tumugize umurinzi w'igihango ni umuntu ubukomeye wubashywe ariko yakosheje hagata umuntu w'umurinzi w'igihango ko ari ijambo rikomeye bwo twabyifatamo gute ya nyigisho nziza twamutanzeho nka modo nyuma yo bihindutse ari umuntu w'imwihe myaka ni umuntu wafashe pansiyo tuvuga ngo tugiye kujya tumwicaza hariya tumushimire
iki gikorwa cyabaye mu bikorwa bya mbere bisobanura inteko ishinga amategeko n'abahagarariye guverinoma bayenzo kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka nawe bari mu nteko asobanura uko abaturage bazitwara kuri iki gikorwa uhereye ku mudugudu yamaze impungenge abibazaga ko umuntu wagirwa umurinzi w'igihango akazagaragaraho mu makosa nyuma uko bizagenda
umurinzi w'igihango yakosheje nakosa niba yarahembewe kuba yarubatse ubumwe bw'abanyarwanda ejo akijandika mu macakubiri abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kumwakwa mu iryo shimwe kuko yatatiriye igihango uwatatiriye igihango ubwo nyine arabihanirwa
kuba bazatoranywa nk'abarinzi b'igihango gutangirana n'umwaka w'1990 kandi u Rwanda rwarabayeho mbere y'uyu mwaka umuyobozi wungirije wa Unity Club madame Monique Nsanzabaganwa yabisobanuye impamvu yabyo
iyo tureba mu mateka y'umwe bwacu bw'abanyarwanda icyadukomerekeje gikomeye kurusha ibindi bihe byose ubona cyubakiye kuri genocide yakorewe abatutsi kuva rero mu bihe bya biganisha aho ngaho ndetse na nyuma yaho ubona ari mu mateka y'igihugu ari ahantu habaye ingora bahize ku banyarwanda iyo uvuze u Rwanda abantu bahita basubira inyuma bajya guhera hariye niyo mpamvu ese niho twa kuko gusubira inyuma igihe u Rwanda rwatangire ni igihe kirekire mwumvise kandi yuko tunavuga yuko n'abantu baba batakiriho bashobora nabo kuba barinzi b'igihango twarebye rero mu gihe cy'amateka yacu ayo umuntu yakwita yabugufi ariko kandi yagize ibyo ahindura cyane mu buzima bw'abanyarwanda dufata ko ari aho ngaho twahera
iki gikorwa cyateguwe n'umuryango Unity Club ifatanyije na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo cyagezwaga ku badepite imitwe yombi cyasobanuwe n'abaministre batatu ministre tugire Yezu Venancio muri presidence ministre Kaboneka Francis w'ubutegetsi bw'igihugu ministre Udagasinzigwa w'umuryango ndetse akaba n'umwe mu bagize Unity Club nibo bwari ubwa mbere gahunda z'umuryango utari uwa leta zishyigikirwa n'abaministre benshi ndetse abo baministre akaba nabo bayoboye gahunda y'ibikorwa ariko ministre muri presidence tugire Yezu Venancia kuri we ngo nta kibazo kirimo
ubumwe bw'abanyarwanda n'umusingi w'iki gihugu kuba rero uyu munsi dushyigikira Unity Club kubera ko ije mu gufasha mu bikorwa bitandukanye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikora mu birebana no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ari ikintu gishashya ntabwo ari ikintu gishashya ubu imyaka igiye kuba umunani komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikorana hafi na Unity Club
kugeza ubu amazina bamaze gutoranywa ku rwego rw'igihugu baragira kuri 17 ariko kugeza ubu nta n'umwe uramenyekana bazerekwa abaturage bwa mbere kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi ubwo abaturage mu midugudu yabo bazaba bari mu muganda rusange abaturage bakazafata ijambo rya nyuma kuri abo batoranijwe nibo bazemeza ko koko ari intwari cyangwa se hari imiziro kuri buri muntu watoranijwe yaba afite kugira ngo bemezwe kuguma ku rutonde cyangwa bakurweho umuryango Unity Club uvuga ko nabazatoranwa ubu nta kindi bazahabwa usibye imidari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mwana mtsenje tumwese mukundi kiganiro Amerika na uyu munsi turavuga ku mpari zerekeye abimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika. I Washington DC ku murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika impari zerekeye ababa muri Amerika badafise ibyangombwa zirabandanya mu kigihe hari integuro y'iteko Johanna isagara bikingira ikibaba abo bimukira batagira impapuro yahagaritswe imaze gushika muri Sena ya Amerika. Abasenateri bahurikiye umugambwe w'abademokrate baragiye hamwe baranana maze baraburizamo integuro y'iteko yari kugabanya umutahe uhabwa ibisagara hamwe n'amakomine amajana n'amajana byo muri Leta z'Ubumwe za Amerika bidafashanya n'abatetsi ba leta mu mugambi wo kudoma ko urutoki abantu baba muri ibyo bisagara hamwe n'ayo makomine batagira impapuro kugira ngo barungikwe mu bihugu byabo. Yoneguro ijo tegeko ribi yarikwiye kwitirirwa the Donald Trump Act nkuko senateri w'umudemokrate Harry Reid abivuga, ariko ashaka kuvuga wa mu nyamatungo mu Republika Donald Trump ariko ariyamamaza mu kibanza cy'umutetsi azogenwa guhiganira ikibanza cha president ku giti cy'umugambwe wa Republika, kuko uyu munyapolitike yigeze kuvuga kwabimukira bavuye mu gihugu cha Mexico arabadandaji burumugi kandi bafata abapfasoni ku nguvu. Icyo gihe akaba yararahiye akarengwa kwa zoshinga amategeko abuza abimukira badafise ibyangombwa kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mushana Reid yagize ati iyo nteguro y'itegeko irateye isoni irababaje kandi irimwo amajambo ateye isoni yama yashikirijwe na Donald Trump kuko ifatira mu kivunga ikavuga kwabimukira bose batagira ibyangombwa bageramuye umutekano. Abashikiye iyo nteguro y'iteko bavuga ko inyifato y'abakuru bo muri ivyo bisagara hamwe n'amakomine badashaka gukorana na leta mu gutuza abo bimukira ishobora gutuma umutekano w'abanyamerika uhungabana. Batanga akarorero k'ibintu byabaye mu ntango z'uyu mwaka aho umunyamexique yarasa umunyamerikakazi nyuma yaho arekuriwe mu ibohero yaramazemo igihe kitari gito. Uyu mugabo yari yaragiwe n'ivyaha bikomeye Juan Francisco Lopez Sanchez yari yararungitswe mu gihugu ciwe c'amavukiro akatari gake yamara yagumye asubira kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mitchell McConnell umutegetsi yakomeye arongoye abasenateri ba Republika avuga ku gisagara ca San Francisco ari kimwe mu bisagara bicumbikiye abo bimukira batagira impapuro gifashanya n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika igihe kibishakiye gusa kuvyerekeye kwirukana abo bimukira. Avuga ko igihe cyose abantu bakoze ibyaha binjiye muri leta zunze ubumwe za Amerika barenze amategeko kandi bakabigira inshuro nyinshi maze abantu ntibaheze ngo birukanwe ngo imiryango ibura abayo bishwe n'abo bantu iba irenganijwe. Amashyirahamwe aharanira ineza abanyagihugu yari yashikirije aho ahagaze imbere y'uko abatetsi bihweza iyo nteguro itegeko. Ishyirahamwe riharanira ineza y'abimukira ryitwa The American Immigration Council yavuze ku imigambi y'ibyo bisagara byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicumbikira abimukira batagira impapuro ari imigambi ifise akamaro ngo ituma abapolisi bajejwe imbibe hamwe n'abapolisi bo muri ayo makomine batisuka mu vyerekeye abo bimukira. Iryo shyirahamwe rivuga ko imigendanire hagati y'abo bimukira hamwe n'abategetsi bajejwe utungane yohava itose karamu mu gihe babona abapolisi bariko bakorera ibiro bijejwe iperereza bya Amerika. Ayo mashyirahamwe avuga ko iyo migambi y'ayo makomine hamwe n'ibyo bisagara byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guha indaro abimukira batagira impapuro ituma imihana yo muri ibyo bisagara itekana ikongera igatuma imigendanire hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu ikomera bitarinze kubuza abajejwe kubahiriza amategeko kurangura imirimo yabo. Nyamara ishyirahamwe ryitwa Numbers USA yarishyira imbere umugambi wo kugabanya igitero cy'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryarashimagije iyo nteguro y'iteko yashikirijwe na Sena ya Amerika rikaba ryavuze ko iyo nteguro ituma ubwicanyi bwamirirwa kure ngo kuko kanatsinda abimukira batagira impapuro ba tegerezwa kuba bamaze kwirukanwa muri leta z'umwe za Amerika imbere yuko bakora ubwicanyi. Iryo shirahamwe rivuga ku kibazo cy'abimukira kimaze imyaka itari mike gishikirizo cyane cyane mu gihe abanyapolitike baba bariko bariyamamaza cyane cyane aba Republika. Senator Ted Cruz ariko yiyamariza ikibanza cy'umuteta zose ruki mugambwe wa Republika mu ntara y'umukuru w'igihugu, avuga kugudashira mu ngiro amateko agenga abimukira, gutuma amateko ibisagara hamwe na 340 aha indaro abimukira aho nyangwa kurusha. Ati naho ayo 20 hamwe n'ivyo bisagara byakira umutahe utanzwe na leta z'umwe za Amerika byama byateye intambamyi utwigoro twa leta two kubahiriza amateko agenga abimukira batagira uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Avuga ko iyo migambi yo gucumbikira abimukira batagira impapuro iho nyanga amateko ya Amerika kandi ishobora gutuma n'ubwicanyi bwiyongera. Robert Mendez umusenateri w'umudemokrata avuga ku integuro iryo teko yashikirijwe arutundi twigoro two kwambika ibara abantu bose bashaka kugira ubuzima bwiza hamwe n'imiryango yabo. Ati iyo integuro iryo teko nta kindi yomara atari gutera ubwoba hamwe no kubiba amacakubiri mu gihugu. Mukanya turasozera iganiro ryacu byo muri kitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Aloise,
mu gihugu cya Libya kajugujugu yari itwaye abagize leta ishimikiye ku idini rya Islam yaragize isanganya hafa abantu bashika 9 ejo kuwa kabiri. Iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya Almaya. Ntiharamenyekana igitigiri cy'abari muri yo, ariko abategetsi ba Libya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka. Muri Tanzania ibiharuro bya mbere byasohotse cyo kwa kabiri ku matora y'umukuru w'igihugu biha ikibanza cya mbere John Magufuli yatanzwe n'umugambwe CCM uri ku butegetsi. Ibiharuro byerekana ko ayo matora yabaye ya mbere aho umugambwe CCM cy'amacama pinduzi nabo batavuga rumwe bababana mu majwi ibitigeze kubaho kuva Tanzania yacikukira mu mwaka w'1961. Leta z'umwe za Amerika yateye ivyatsi bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo bitero vyabaye kuwa 23 na 24 z'uku kwezi vyatumye abantu 42 basiga ubuzima n'abashika 100 bakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Nigeria. Leta z'umwe za Amerika kandi zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste mu bihugu vya Siria na Iraq, mbere bishobotse bagakora n'ibitero vyo hasi. Ivyo vyamenyeshejwe na sekretere wa Leta z'umwe za Amerika ajeje kwivuna avansi Ash Carter aho ejo kwa kabiri abibwira umugwi w'abakenguza amateka baraba ibijanye n'intambara zibera mu karere Siria na Iraq biherereyemo. Ashkarta ati mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bagwanira hasi dukora, ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwasaho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora kubohoza imbohe 70 muri Iraq. Muri Afghanistan abantu bashika 360 nibo nico gitigiri kimaze kumenyekana cy'abasize ubuzima muri cha kinyamugigima giheruka muri Afghanistan na Pakistan. Abatabara bariko barakora ibishoboka byose kugira bakuri ibibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake. Agace kasinzikaye cyane kari mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bwa Pakistan, aho honyene igitigiri cy'abahazize ubuzima kimaze gushika ku 222 n'abarenga 1000 bakomeretse.
Juti mwese mkundi wa radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe wandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Pierre Nkurunziza umusaba ko bazahurira mu nama yo kwiga ku kibazo cyo kubahiriza amasezerano ya Cotonou. Uburayi buvuga ko buhera ku ngingo ya 96 y'ayo masezerano, naho intego y'ibiganiro nk'uko Uburayi bwabitangaje ni ugushishikariza u Burundi kwisubiraho mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu, demokarasi no kubaha amahame ya leta igendera ku mategeko. Byose bikaba bifite inkomoko mu midugararo ya politiki n'ubwicanyi byugarije u Burundi muri iki gihe. Amasezerano ya Cotonou yashyizweho umukono ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2000 i Cotonou muri Benin. Agomba kumara imyaka 20, avugururwa kandi buri myaka 5. Ahuza umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu 79 bya Afurika, Caraïbes na Pacifique. Ariko se ayo masezerano avuga iki mu by'ukuri? U Burundi buyafitemo uruhe ruhari? Turabisobanurirwa muri iki kiganiro muri Isanga na Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités mu Gifaransa. Faustin, uraho neza se?
Ndaho neza, Thomas.
Urakomeye?
Yego, ndakomeye.
None rero mu magambo makeya, ayo masezerano avuga iki?
Ayo masezerano y'i Cotonou na masezerano agenga ingene ibihugu vya Buraya bijya vy'umugabane wa Buraya byitwa Union Européenne, agenga imigenderanire bigiranira n'ibihugu vya Afrika, Caraïbes na Pacifique. Ni ukuvuga ibijya ibihugu vya Afrika muri rusangi na bijya bihugu biri mu mazinga ya za Pacifique na hano muri Oceania, murabibona. Ibihugu byinshi rero byashika 77 bifitanye amasezerano n'Uburaya. Ayo masezerano rero yashyizwe ku gikumu mu 2000 nk'uko bivuze mu muji wa Cotonou. Kandi ayo masezerano ibihugu bya Buraya byabigize igihugu bimeze nka parti imwe, igihugu kimwe. Mugabo ayo masezerano yitwa yuko aba yasinywe hagati y'uwo mugabane wa Buraya n'igihugu kimwe ubwacu. Ntimwumve rero ngo n'ibihugu biri hamwe ngo asepe ngo n'ibihugu bihamwe ngo biri mu mugume ngo bifitanye amasezerano n'Uburaya. Oya, ayo masezerano n'Uburaya naraba igihugu kimwe kimwe. Ayo masezerano azararaba bayaramye ariko araja mu ngiro baraba ku gihugu ku gihugu. Ni ukuvuga rero yo asepe twebwe u Burundi baca baraye imigenderano dufitaniye n'ibihugu bya Buraya.
Niko se Faustin, aho ngaho hasobanure gatoya, kuko uravuga uti Uburayi bwo buza ari nk'igihugu kimwe, buvuga n'ijwi rimwe, ariko ibyo n'ibihugu 28 bigize uwo muryango byose bikaza bivuga n'ijwi rimwe, ariko none ibindi 70 na byo bikaza bifite amajwi atandukanye gutyo.
Ibyo 77 bitwa yuko biba biri nyene bisangiye icyo no kwita imibereho yabo. Ni ibihugu bikenye bikeneye kuja kuva mu bukene. Ibihugu bimwe bahora byita twara dukoresha kera muravyibuka mu mashuri ngo tiers monde. Ibindi bya bihugu bikenye byo mu mugabane wa Afrika ni iki? Ibyo bihugu rifitanye iyo migenderanire. Mugabo iyo bari kwarengena ayo masezerano aja mu ngiro, nico ndiko ndavuga, uwo mugabane wa Buraya uraba igihugu kimwe kimwe. Ni ukuvuga yuko uwo mugabane ufitanye ingorane n'u Burundi, biba biriko biraraba Togo, u Rwanda, cyagiki baca baza barara bati u Burundi aya masezerano n'umugabane wa Buraya uri kuyifatamwo gute? Niyo tandukaniriza.
None icyo gisata cyose cya ACP, icyo gisata cyose cya ACP nta nubwo gishobora kuvuga n'ijwi rimwe ngo kivugire u Burundi.
Oya, ntibishoboka. Ibyo ntibishoboka na gatoyi. L'une partie bavuga ko ari Union Européenne, l'autre partie ni igihugu kimwe kimwe cyo mu mugabane wa ACP.
Bari
babitahure rero.
None se ubwo ngubwo nanone mu magambo makeya, Uburayi buza niki muri ayo masezerano? Noneho buri gihugu cya Afrika, Caraïbes na Pacifique nabyo bizana iki muri ayo masezerano?
Ubwa mbere harimo yuko ubwa mbere byahera kuri ya masezerano mu by'ubutunzi atuma ibihugu bya Afrika, Caraïbes na Pacifique n'Uburayi bagiranira imigenderanire mu by'ubudandaji, imwe bitwa accord de partenariat économique. Ni ukuvuga rero yuko ivyo bihugu biza birashoranira ibidandaza hariho nibintu bavuga bati borohereza ibihugu bimwe bimwe bikenye nk'u Burundi canke nibindi kugira bishoreye imari yavyo muri biri ya bihugu bimwe bitadurado duane bace babikuraho bakavuga tuto duhugu duto duto dushaka gushorira ibintu ze ibidandaza vyavyo vyatwo mu bihugu vya Burayi kumbure za duado duane duhava zibibuza reka tuzikureho kugira bashoboye kudandaza iyo ni kimwe mu byo borohereza ibyo bihugu byita ko bigikenye mugabo rero en contrepartie umugabane wa Buraya nawo wiyemeza guha imfashanyo isesuye ivyo bihugu kugira bive ubukene imfashanyo kugira bashobore kugwiza amahinguriro ivy'umuyaga nkuba amagara y'abantu ivy'imbere kubera bya ivyo bihugu birakenye kandi birazwi yari amasezerano rero urazi ko ahanini imbere wanashaka ibihugu bikomeye muri uwo mugabane wa Buraya biri muri vya bihugu vyahora bidukoloniza bikoloniza ibihugu vya Afrika bakaba bashaka ati none imigendane izobandanya itugenga hagati ya mwebwe mwari mukenye muri makoloni na twebwe izo biyi reka rezo kuma tubafasha hanyuma rero gasha rero hari article rero zibiri zikomeye ni article y'umunani na article y'icenda article y'umunani ivuga neza yuko hazokwamaza harabico bita dialogue idonko ibiganiro hagati y'amareta y'ivyo bihugu bikenye n'u Buraya ku bintu byose bishobora kwaduka batashobora kumvikanako ivyo rero muri article barabivuga hagaca ba article y'icenda nayo ivuga ivyo bintu bana bariko bararaba bacyemeranya ati nimwemere mwa bihugu bikenye yuko iterambere kugira ribeho ijana nagati akazi na muntu n'intwaro rusangi no kugwanya ibiturire na demokrasi sesuye n'inzego ziva mu matora atawanja wangura mu matora meza sesuye ibyo bintu byose ati byo mubanze mu byemere ati gihe ukitabyumva ibyo ko kivyemera cyake civire mu murano masezerano ebe nzizo kuba dufasha igihugu gishobora kuba kiko kirasubira inyuma muri ivyo bintu tuvuze uza gusinya amasezerano yiyemeza ko ateza gutera imbere muri ivyo bintu ntaje intwaro ntizirye giturire amatora meza demokrasi za societe civile zigakora ibimenyesha makuru bikigenga iki bintu byinshi bitandukanye ati aho rero niho rero igihugu rero kizacyo kiraja muri ayo masezerano iyo ni article y'icenda hanyuma hagaca bindi article ikomeye ya 96
eh cyane cyane iyo ngiyo ni y'u Burundi n'ubu ngubu bari guhariraho n'uburayi yego
iyo ya 96 nayo rero ivuga ingene hazoba sinye no cita mu kirundi procedure ingene procedure ingene tuzovavanura muri ayo masezerano igihe bya bintu duheje kuvuga tutakibikurikiza tuzovavanura gute tuzodivorsa gute ni nka abantu babiri babanye bakavuga ati umugore n'umugabo ati none tuzodivorosa gute tutabato tucumvikana iyo ya 96 niyo ivuga izo procedure iyo procedure rero muri ya 96 baravuga bati iyo igihugu kimwe kibonye ko iyo ikartine
ni ukuvuga
igihugu kimwe cya Buraya mwumve umugabane wa Buraya wose nk'ubu rero ipartine n'umugabane wa Buraya bose yindi parti ni Burundi ibihugu bya sete byose bashobora kuvyimvita ngo bize kuvugira Burundi oya hanyuma basabaga bati rero iyo kime kibonye yuko umwe atari arakurikiza ayo masezerano gica kimwandikira hanyuma mu minsi 30 inyuma y'iryo kete kigaca ciyemeje cyandikiwe yuko kiza hagatangura ibiganiro byo kugira ibyo bintu bari ko barakwagiriza uvyiregure ko bakwereka aho bihagaze lo bien fondé yabo bagumanye kwisigura ntuvuge ngo barakurenganije ibyo biganiro gace bitanu kuvuga rero nk'ari jacket ryashitse babahaye iminsi 30 leta y'u Burundi kuba bicisha ku rongoye leta neme na cyane cyane bicisha ku bukuru bw'igihugu wenyine ntabwo bicisha hirya iyo iminsi 30 hanyuma iminsi 30 rero iheze baca ibyo biganiro bica bitangura nko bizobera i Brussels
ni ukuvuga muri iyo minsi 30 mbese muri iyo minsi 30 ni ukuvuga uwandikiwe agomba kumenya ko yandikiwe akabimenyesha bamwandikiye noneho bagatangira no kuvuga aho bazahurira kugira ngo batangire ibiganiro.
Ibiganiro iyo minsi 30 nayihezerera. Ibyo biganiro bibaye navyo navyo nyene si biganiro bizoguma byangu ntibihere babiha ni maximumo iminsi 120.
Ni ukuvuga amezi ane atarengwa.
Atarengwa rero niyo muhaririramo. Ayo mezi ane aheze mudabo tumvikanye rero zamezire zo kugira tuti bayi rero genda wimenyere wibeko twe turagusezereye ibyimfashanyo biranse amasezerano ya Cotonou ntakundi. Urumva rero nuko bagenda baragira ayo meza ne rero nibatangura ibyo biganiro bizoba bareka leta ati wera ibi nibi nibi ramwe n'umutekano uri kuragenda rabi bii zagatya kazi na muntu bya demokrasi baharire baharire bahare kubahare ayo misa 120 heze batumvikanye bati bayi ntakundi.
Foster ndumva ibyangombwa mbese ibisobanuro by'ibanze tumaze kubibona noneho umbabarire hari abanyagihugu bategereje ku matelefone nabo batangire bakubaza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo byabo. Kandi reka mbanze nanone nibutse abatwumva ko iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twatangiye ikiganiro muri sanga kubirebana n'amasezerano ya Cotonou. Umushyitsi mukuru nk'uko nyine nabibabwiye tugitangira ni Faustin Ndikumana, umuyobozi wa PACSEM, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bakire bagere ku iterambere rirama. Kuri telefone rero dufite James Nkeshimana. James, wiriwe neza?
Niriwe.
Urakomeye?
Halo, ego turakomeye, turamukiriza umutumire.
Ye, arakumva rwose.
Ego.
Ye.
Muraho James. Ego nashaka nterere avayo ko mbaza.
Yego.
Twiheje uyu mugambi wa Union Europeenne uhuriye ko no Burundi. Tugiye kuraba mu ntango byatanguye umugambi uri ku butegetsi warancha makete wiyamiriza koko uyu muryango yuko ofisi ruhandu hengamiyemo no mu gufata ingingo bawikishije ku muvugizi wawo Alenyamitwe bakavuga yuko no mu gufatira ibihano bajya abantu bane batabigishijwe inama. None mubona yuko iyo bafashe ibihano mu gihe batagishije inama iyo leta bashobora ko ibihano bishobora kwisubira bakabyisubira ko bakavuga ati ibihano ko twabifashe tutagishije inama mu kigihugu ati dushobore kubihagarika. Ama ikindi kibazo mbaza mbega hasabwa iki kugira ngo igihugu kinaka cinjire muri uwo muryango cyangwa kugira kivuye muri uwo muryango hoho ni iki kiba gihombye icyo gihugu? Hama twarumvise neza yuko leta y'u Burundi bayihaye iminsi 30 kugira izobe yinjiye muri Brussels mu gihe umukuru w'igihugu kuko turabona yuko atashaka afise ryo kuganira mu gihe yogarariza kanga kugenda boca bafata ibihano Burundu canke bagoma bamubwiraje muri ibyo biganiro kandi yaba yase. Hama ikindi kibazo sano ugomba guhereza ko ni kibazo cerekeye n'ibiganiro mbega ibyo biganiro byavyisunze kuki ko numva bahamagaye yuko hoganira abanyepolitike bose yaba bitumiwe kw'abanyepolitike yo canke haganira abo bakuru b'igubozi. Murakoze
James, urakoze cyane. Ariko noneho reka dufate na Albert Isaac nawe abaze ari ku bibazo bikeya kugira ngo tudacura n'abandi umwanya. Albert, wiriwe neza?
Mumbarize ko pata ibihano bishoboka yuko Burundi busubira kubonzwa izafashanyo bigenda gute kugira bamaze kwifatisha ibihano yuko igihugu izasubira kuboneza fashanyo.
Foster, wabyumvise rero ibyo bibazo byabo banyagihugu?
Nabyumvise. Ubwa mbere hoho kuri bijya bya James byo kuvuga ngo ibihano byafashwe nta bihano birafatwa kuko bijya bavuze ngo by'abantu bane bijya si ibihano by'u Burundi bavuze umuntu umwe ku giti ciwe ku kintu bamubonye ko bijya si ibihano by'u Burundi namwe bwo nyeneka kwamwitiranya ibintu byose abantu bane saba igihugu cy'u Burundi ibyo ni ibintu azavuga ati ni ibintu ariko baragira ati turiko turamwe kijya gihugu hari abantu babashobora gufata ingingo izina ziriya ibyo rero si ibihano by'igihugu icyo gihe tubitandukanye.
Ubwo nanone Foster ni ukuvuga ko biriya bihano kuri bariya abantu bane byo ntabwo ari mu rwego rw'aya masezerano hagati y'Uburayi n'ibihugu bya ACP n'ibindi.
Ibindi amakoresha bakara mu gihugu avuga ati ibi n'ibi barafite amankete bigirira kandi ibyo barabikora bavuga ati we turagufatiza ingingo ibyo byama byabaye no mu bindi bihugu no muri za nari burayi wabo barabifatiye abantu muri yangwano ya Bosnia Herzegovina imwe yatwara abantu benshi murayi zina hari umugabane wa burayi bakavuga ati aba naba naba ba general bijyamwe bitwa ba bantuze bakarazice murabibuka bamwe bajanirahe ibyo bama babifashe ibyo nibisaza umugabo ibyo nibisha bisigura yuko bafatiye ibihano ico gihugu aho niba haragiye ikindiro cha kabiri ikindi cha kabiri kuvuga ati iminsi 30 ijya iminsi 30 iheze ijya iminsi 30 iheze utagiye baba bafashe yuko urumva ayo masezerano bashaka ati usa n'uyahivye nye nawo birumvikana uyahivye kuko ubugiye ko aravuga ati trane ziheze trane juru ziheze ntugende babifata cyo kimwe n'igihe ya meza ane aheze muguma muganira taco mushikako babifata cyo kimwe ingingo zishadifatwa aho rero uri umukuru w'igihugu cyangwa ujejwe intwaro uca wibaza ukavuga ati je urabaza umutima ngene cyangwa singende mugabo je wari cyo mpanuraho ndabona yuko kugenda hoho atayani masaganiriza ari kugenda ikindi nacu nuko iyo ntuzeyi kuvuga ati gihe uburundi butagiye bwohomba iki nawe cha wiyumvira za miliyoni 800 z'amaero zemegwa muri bi vya fede manze umenya ati ni europeen rikifasha muke rikifasha mu miyaga nkuba sinzi wakibagije kwa barabona ingene umuyaga nkuba bimugendekera murazi yuko abari kwa gize imisa bavuga ibintu by'imiyaga nkuba yuko bikenye mu by'ubutunzi aho rero europeen yari irimwo mu byamagara y'abantu genda muraye muri za ministere dura sante niwe bo kubarira bya byose muramubona ngo imiduga y'ama projet ibyo binagiye no mu ikomine ya ruguru sinzi umunyagihugu ya Kimba Jengono niyo ino europeen atasanga na sare turiko tugirira mu inama ni niyo europeen yayubatse urumva ni byinshi rero aya mabarabara muhora mubona igisagara ca Bujumbura amwe yazarakogwa ngaho onye hajya ari niyo europeen sinzi rero yuko uwumva nawe ibyo ubuhombye ni byinshi cyane hanyuma ikindi naco niyo europeen yari muri bake batanga kimwe bita appui budgétaire
nukuvuga gushyira amafaranga mu ngengo y'imari ya leta
mu kigega mu kigega cya leta imwe nyine
buri mwaka
cya leta buri mwaka bahora bayatanga kandi agasahiriza cyane gose kuko niyo yatuma leta ishobora kuza irakoresha ishobora kuza kuronka amahiri ikoresha akugira asahiriza urumva n'ibyo byose ubikuvuye ko atahandi wamasaganiriza wa rufise y'ukubironka ni ngorane ko gushika uno munsi uburundi bwari bwaronke ngene bwitegura ku buryo butagikenera imfashanyo ndetse uno munsi hari ikiganiro nakoresheje uno munsi gikomeye cyane nshaka kuzoshikana no mu bantu benshi ndabereka yuko uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bibeshejeho n'imfashanyo iyo mfashanyo rero ahanini ya mbere batanga imfashanyo ya mbere nyinshi ni umugabane wa Buraya ku Burundi hagacakurikira igihugu cy'Ububiligi rero nk'abarundi ntibavyumve urumva rero bihagaze ejo ugasanga muri centre de santé kanaka ya miti yo kuriha birase ejo ugasanga ibarabara ripfuye ntirikozwe ejo ugasanga mu kugira iki mu kuriha abakozi bacha ibindi bintu biriko biratera ingorane ugasanga abantu ariko igihugu cyo gikurikijaho bijya gikoresha bijya by'amafaranga atakarisha agaciro ajya bahora bashyira mu gihugu atacafatiye ko plan jabye ingaruka ari nyinshi urumva rero uwo byanka inzu ingene byo ca bigenda je ndabona yuko ahubwo ari ukwihuta cyane bakishura kuko n'ibindi bihugu byarabiciyemwo hanyuma yaheza yishura biratinda birayivamo ni gakembe rijya minsi 120 bayitanze urasanga abategetsi baratiza bakikubitagashe ukwerekana gute ukubitiza agatira mpembero ku banyagihugu kiretse wowe utabakunda n'uca bimana none abanyagihugu babizaho gute utora nuwa wicaye mu nzu y'ikiriri uri umushikiranganji uri iki kubera wewe byose bikwiye musaro kwiye ibuka wa wundi nawe ari mucanguza ari mucagura ari he mwibuke kuko iyo fashanye itabonetse hari byinshi atazoronka ukene bube bwinshi urumva rero niko je ndabibona nibaza kandi ko imyaka 120 vraiment mutananiranye cyane nibaza ko ivyo bizoba hanyuma rero igihe naho byabyaranse haragumaho linye do contact ku buryo bavuga bati iki gihugu kubera ibyo twagisavye biriko bira twabibonye barasubira kagarungira ama mission d'evaluation mu nyuma mugasura mu kira contact tugasanga amasezerano murasubiye murayagarukamo na Togo niko byagenze ejo bundi gihe urya muhungu yasubire nyasimbe ya dema agiye ku butegetsi nta kindi yihutiye uko igihugu cyari kigeze habicacitse umusaka nta kindi yihutiye atari kugira ibyo bintu by'ibiganiro kandi byaciye isa n'ibivuye mu nzira
noneho
igihugu yari wabwirwa amatora nuko mutacumvise cyo muri Aziya muri nk'ibyo aho harabigize leta zimwe z'abasoviyete nacyo nyine giherutse kuva mu bihano kubera hari intambwe cyateye.
Niko se Faustin Nkeshimana James yongera abaza ati kugira ngo igihugu kijye muri ayo masezerano bagisaba iki? Ni ukuvuga mbese igihugu gishaka kwinjiramo bwa mbere na mbere bagisaba iki?
Oya, igihugu urumva ibihugu byose muri umugabane wa Afrika bikinye ubishatse uri mambe dofe kuko n'ibyo bihugu byose babitumiriye ko rimwe ico gihe mu 2000 urumva uri igihugu gikenye ushatse uraba mambe biza byuguru ibihugu byose ku isi bikenye kugira bigumane amasezerano hagati yo gufashanya kwabyo n'umugabane wa Buraya nta ukumiriwe rero kiretse wenyene bya bindi wiyemeza yuko kuko baravuga ati amafaranga dutanga bashati ibintu by'agati y'akazi na muntu n'intwaro rusange njira kwemera yuko tuguma dufasha abantu batari ko barabyubahiriza atabore tuzuhahagarara urumva rero waravyemeye ukabijamwo ashaye amasezerano utegereza kuyakurikiza kuko nta n'uwagahatu baba baragushize ko baba barayafashe kuyuko uzuyashyira mu ngiro.
Hanyuma kubirebana n'ibiganiro numvise James nanone adasobanukiwe neza hagati y'ibiganiro by'uBurundi ubwabyo bwite n'ibiganiro hagati y'uBurundi n'uburayi mu rwego rw'amasezerano ya Cotonou.
Urumva mu biganiro hagati y'uBurundi n'uburayi bo bacaba ariko barakubwira bati twe turabona yuko nk'ibintu nyine byagiye biragenda turabona mwagahazi turifuza rero yuko muri icyo gihugu cyanyu mugira ibiganiro bisesuye abarundi mugasubiza igihugu cyanyu ku ntumbero ubwo bwicanyi dushaka kubwumva ati mbega ubwo bwicanyi twumva buhitana n'abategetsi abantu bakomeye mumva bamaze guhitana n'ubwica bahakwa igihugu twumva abantu bapfa ku munsi ku munsi igihugu twumva hari ari uku ati none we wumva nawe nyine urumva yuko agati kakambiri k'umuntu ni ukubaho kamirindi ugagati kakambiri k'umuntu ni ukubaho ati none tukumva induru muri demokarasi tukumva abantu bamwe barahunze igihugu gifite impunzi z'abantu 100,000 ariko barataye ibyo bose ati ibyo ariyo hari ikintu gihaze icyo kintu gihaze rero ni mwicare ukirabe nimba ari abantu ariko barafatwa bafatirwa ubusa cyangwa bafungirwa ubusa bagira gute birabe muri ako procedure ziriko zirakurikizwa nyimba za torotire zishobora kuba zihari birabe kugira mureko ataboneka arahohoterwa ubwo butugane buko ariko bukora gute mbere ko twumva abantu mengo bashaka kwikingira bagira gute iyo ni ngorane ndetse cyose hari ikintu kitagenda icyo kintu kitagenda nicyo bashaka ati kizane rero mu kiganire igihugu gisubire ku ntumbero kuko ibi nimeze gutyo nawe ntucivanga ibintu biriko biragenda neza kandi ubona nibyo ubutuze ko byasubira inyuma aho niba ariko arakubwira ati nyabuna ntiwinyegeze bizane ubishira habona hanyuma mu biganiro.
Ibyo biganiro rero ibyo biganiro ntaho bihuriye n'ibiganiro by'abarundi ubwabo
iyo naho bihuriye ngo ibyo biganiro by'abarundi ubwabo nibyo babasaba kugira izongorane zive mu ntaho baravuga bati twebwe ntizakubiye impoza de solution mugabe ujya mwoja hamwe mukarondera ababafasha muri komite nationale mukumvikana twe dushaka igihugu kitari mu induru igihugu cyasubiye mu mitekano igihugu agati y'akazi na muntu kariko karwahiriza igihugu ayo matora yaba yatanduru bamwe batayahakana batayasubira ati nimba we warabona ko wayatsinze ni byiza kuyasubiramo naho nyene nimba ari amahera tuba dutanze twebwe byo kunanira uwosubira ukayatsinda nta kibazo.
Noneho ni ukuvuga mu magambo make ni ukuvuga abarundi baganira bataganira uburundi bwo buzaganira n'uburayi uburundi bwaganira n'uburayi bataganira ibiganiro by'abarundi byo bizabaho.
Urumva nk'uburundi bavuze bati nk'uburayi gihe nk'igihe perezida nyenicubahiro perezida Nkurunziza yogenda akagenda mu bijya amubwira ati bujya rero twebwe mwotanguza ibiganiro tukumva muri ko muraganira nk'ikampara tukumva mediasi yatanguye ati bujya rero twe ntangorane ati bujya yamfashanya twebwe gitoje isubira igaruke muna umva bashaka kucabubwira ibyo kandi neza ndiko ndabikurikira usanga arije twe tushaka kubona ko intumbero
yo gusubiza hamwe atanguvu atagikenye atavuga ati je mfite inguvu no hohotera uyu urya dafite inguvu ntacavuga ntacagira gute ibyo bintu n'ivyo rero banka cyane nimuganire mwumvikane nuko byagiye biragenda dano passe kandi uko baganira mu Burundi suba yuko ibiganiro byagira yuko wabita mwisari wawe uko yatsinze mu nguvu babashira hamwe ati nimuganire kandi umva najya amasezerano yose yarusha yose yagiye araza yose uko agenda araja mu ngiro byaja muri iyo ntumbero
ye reka nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ibyo turi kuganira byerekeranye n'amasezerano ya Cotonou umutumirwa wacu ni president wa Parsem Faustin Ndikumana kuri telefone dufite na Bucumi. Bucumi wiriwe?
Nagize mwiriwe nyakuba mumenyesha makuru.
Urakomeye?
Ndahuke buke.
Ye ngaho nawe rero umwanya nuwawe.
Yego nagiramba ndi ndamutse fose.
Ye warakumva.
Uraho Bucumi.
Mahoro cyane. Bo hanyuma je
yego
turi n'intererano sinteza.
Mhm.
Hanyuma yo nko nyakuba umukuru w'igihugu atikabye akarungika nk'intumwa yiwe. Dufata nk'umushikira nganje w'imigenderanire. Akagenda kamutuma kamuha icegeranyo agenda kuvuga hariya hari ikosa ririho hanyuma akabaza kabiri igihugu kimwe kigarutswe kigatangwa amajambo yuko cyakoronije ikindi gihugu gifatanye cyane isamwo abarundi atayikenewe ibyo byo ntibigarukise ingaruka mbi kuri icyo gihugu cyacu hanyuma ndibira
yuko subiramo gatoyi
kuri abarundi twari ariko ndavuga nti iyo igihugu kimwe yigeze gukoroniza ikindi gihugu dufate nk'ububirigi bwakoronije Burundi twaje kuko buriko buraduhatira ku byo tudashaka ngo kubera gadi koronije tudashaka ifatanyo iza gutukanishamo ibyo byose bigaruka bikabaza ba bantu bazaruka bakadufasha
yego akanyuma
mu make n'ukuri akanyuma
nimbuga afite ariko
interano noyi n'ukuri abarundi twari tukiri hafi kuko twari tugitse abagenzi baduhanura kandi bakaduhanura ibintu byumvikana kandi byubaka abarundi n'ukuri turakwiye guhanurwa hanyuma tukaraba yuko na cyane cyane ingaruka kuri twebwe abantu bato bato nitwe turiho turahangayika cyane
yendi
ipfurije abategetsi bacu nk'umunyagihugu Nyarucari ariko arabona ingorane ariko arabona no munsi yuko n'ukuri boja hamwe bakicara nabo nyambari n'abazungu nyambari abanayinyoherupeyi nyambari bike bakicara tukaronka amahoro tukagira aho tuba tukubawa murakoze
Bucumi natwe turagushimiye urakoze radio ijwi rya Amerika noneho dufate na Jimmy yego Jimmy wiriwe
amahoro neza
ye na amahoro nawe na amahoro ye
yego ndamugira umutumi
yego
ikibazo ashaka kubaza cyane ndamubaza
mbe
muri konvasiyo za Cotonou hari article yo bivuga ku byerekeye guserukirwa k'umukuru w'igihugu cyangwa kurika umuserivisi wiwe cyangwa cyambere ikibazo cya kabiri muri zaurikome na na parseme baize kubavuga muri imyaka iheze ibintu bijyanye nuzita yeso de zafe fibrike
yego komeza Jimmy komeza ndakumva
yego hanyuma baize muri zikomvashe za Cotonou baravugamo ko abantu badasanzwe bafata neza badafata neza ubutunzi bw'igihugu ko ari kari intuzenye ikomeye poi ikomeye cyane muri zo komeza za Cotonou none ko icyo gihe bamwe bavuga kuva kera Parsem na Zaurikome n'izindi ko izo aba bavuze ko bashya Cotonou ibya koro katacyo bigeze bavuga icyo gihe kandi biri mu mapoint na nyina komeye bagenda bakabavuze muri iki gihe
urashaka niko Jimmy
ko niko bashya Cotonou ni ibintu bikomeye cyane kuko yasiguriye umutumire yabisiguriye tugasaba yuko n'ukuri leta yoje hamwe n'abo bantu bose bafitanye ikibazo kugira abarundi turonke amahoro tujye ku mirimo nk'uko umukuru yatubwiye yo kujya ku kivi kuko nta muntu wajya ku kivi ariko ariko avuga amagrenade tugasaba yuko intuzenye ikomva cya Cotonou izodufasha na nyakubahwa umukuru w'igihugu ikadufasha abarundi kugira tuzomwizirwane turimo
ye Jimmy urakoze
hanyuma nyakubahwa umukuru
akantu gatoya ari kuri wanzura
kantu zenye kijyanye na FAPS ni fonda pui ara protection sociale yabaye kereye muri iki gihe ko nawe nyene ngo tugira ngo tuma ko aba mushyanganje wabakozi ba leta n'utwara kosibu n'utwara INSS bakadusigura ko nikintu gikomeye cyane kireko kujya kuvuga n'ibyo na president Parseme yoba kivye kuri iki kintu murakoze
ye urakoze ibyo ngibyo tuzabikora none mureke dumushyitsi ijambo abasobanurire Faustin
gambere wa mbere avuze ngo guserukirwa ngo naho mukuri wa Togene ehe gura ashora kuvuga ngo leta zirongowe n'intumwa